mandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamye na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Miriwe nshuti bakunze muri kumwe natwe mu biganiro by'ino munsi hano muri studio y'ingo muri kumwe na Joy Diana Nina hazwenge kuremesha ikiganiro muri isanga mukunda muyumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri mwebwe mutwumva muri mu Burundi no kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda. Turi live ku isi hose kuri wezi tatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu.com, adresse ya Facebook yacu, Instagram na YouTube ni VOA radio yacu.
Muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Senari nkuru mu gihugu cy'u Rwanda yemeza ko mu 2017 yakiriye imanza 69 z'abubakanye bituye ubutungane bipfuza kuvana mu gihugu cyose. Mu 2018 izo manza zavuye kuri 69 zija ku 1311 mu gihugu cyose nyene. Abenshi mu baza gusaba gutandukana ariko kwahukana baza bava ku murwa mukuru Kigali mu Burundi. Nta bitigira ibishasha byerekana uko ico kibazo cifashe. Twashoboye kuronka bivanye n'uko ijwi rya Amerika bitacoroshe guhabwa amakuru n'ibisata bitandukanye vya leta. Gusa radio y'abanyagihugu RPA mu nkuru yakoze imbere yo kugagwa mu 2015 yemeje ko yishimikije ibiharuro yavuga ko yakesha sentare intango ya Kinindo vyaboneka ko ibitigiri vy'abahukana vyongera ku mwaka ku mwaka. Hagataho ikigo c'ubushakashatsi n'ubusabane bugamije amahoro IRDP co mu Rwanda mu kwezi kw'icenda ku mwaka uheze casohoye raporo yerekana ko ugukoresha nabi imbuga ngurukana bumenyi biri mu biriko birasenya ingo. Ivyo raporo vyifashe gute? Reka tubaze mgenzi wacu Asumtakabuye.
Gatanya ikomoka mu gukoresha nabi imbuga nkoranyambaga ntiyarimenyerewe mu mpamvu zituma bashakanye batana. Ubushakashatsi bwakozwe na IRDP umwaka ushize bwagaragaje ko aho iterambere rigeze abantu bagaragaza ubushobozi bwo gukoresha imbuga nkoranyambaga byagize ibyiza byinshi ariko bizana n'ibibi, cyane cyane iyo izi mbuga nkoranyambaga zikoreshejwe nabi hagati y'abashakanye. Ndushabandi Eric umuyobozi wa IRDP avuga ko gukoresha izi mbuga nabi basanze biza mu mpamvu za mbere zituma ingo zisenyuka muri iki gihe.
Icyagaragaye mu mijyi cyane cyane noneho ni social media ndetse na technology. Ubwo icyo nacyo ni indi ndiva ya kose y'impamvu ya za divorce. Akaguma kuri chat ariko noneho chat iyo ibaye mbi umugore akayigwaho biba imbarutso yuvuga aha turi prevent ayibonye. Mu bushakashatsi twagaragaje iyo umuntu amaze gushaka ugasanga arashaka gukomeza kuba umwana muto abagabo rwose ugasanga uko yitwaye ntiyitwaye nga kwa kundi abyifuza kuba umutware ahubwo yarashatse ariko ntiyamenya ko ni ukuvuga arakomeza kujya mu kabare, arakomeza kujya kureba imipira, arakomeza kujya mu rungano. Ibyo bigahindura icyo umugore yari ategereje. Nawe
ibyavuye mu bushakashatsi bwa IRDP ntibiri kure y'ibyo abakorana n'inkiko bunganira abantu babona. Maitre Vode Kayitana umunyamategeko wunganira abantu mu nkiko nawe yemeza ko bajya bahura n'iki kibazo cy'abashakanye batandukanywa n'ubutumwa bugufi, amafoto agaragara kuri telefoni z'umwe mu bashakanye yaba umugabo cyangwa umugore, mu gihe ubwo butumwa buza bugaragaza ko umwe mu bashakanye yagiye ku ruhande.
Yashize umuntu yararimo mpa umugore amubwira yuko yafatiye muri telefoni y'umugabo we amafoto n'amamesaje. Umugabo hari umukobwa wamwoherezaga nyine abantu b'amamesaje by'abasheri wanjye n'ibiki, hanyuma n'umugabo nawe akamusubiza bakavuga n'ibindi bintu bavugana nyine byerekana ko ari preve z'ibindi byabaye imbere. Iyo kayo narayibonye social media ni nk'ibisuko, umwe abariwe undi muntu kwa kabarangandikiye cyangwa undi muntu yabonye kumanywa kabarangandikiye unda kabarangusubije abantu bagira nira byanze bikunza nabana bizibagira bindaruka kuko ababyeyi nabo babona umwanya wo kuganiriza abana kuko umuntu umwe abahuze ahugiye mu nzu wenda muri familiye muri gurupe batatu cyangwa muri abo basheri be abana bo urumva umwanya wabo uba mutoya iterambere neza ni ingorane kuri familiye no ku mibereho y'abashakanye no ku mibereho y'abana.
Hari umuryango wari warashakanye umaze imyaka icumi ubanye wampaye ubuhamya ariko bifuza ko ntabashyira amazina yabo cyangwa amajwi yabo kuri radiyo. Umugabo Nise Karangwa Emmanuel yabwiye Radio Ijwi rya Amerika ko buri gihe yajyaga abona umugore we yanga kumwereka telefoni ye ndetse banamuhamagara akajya kwitabira kuri. Umugore yakundaga kuvuga ko atinda ku kazi kuko umukoresha we yabaga yamuhaye imirimo myinshi. Karangwa yabwiye Radio Ijwi rya Amerika ko iyo myifatire y'uwo mugore we yahoraga muri telefoni yaje gutuma agira amakenga ahitamo kumukurikira umunsi umwe amubwiye ko agiye ku kazi ku mugoroba. Karangwa avuga ko yaje gusanga umugore we aba yagiye mu kabyiniro ndetse afata amafoto tabyinana n'abandi bagabo bamubwira amagambo akomeye. Uyu mugabo yavuze ko iki kimenyetso yagijyanye mu rukiko kiba impamvu z'uko uyu muryango wabonye gatanya. IRDP yakoze ubushakashatsi inagaragaza ko iki kibazo gikomeye kidashingira gusa ku magambo abashyingiranywe bandikirana n'abo hanze, ahubwo usanga gukoresha imbuga nkoranyambaga bihagarika ibiganiro hagati y'abashakanye kuko buri wese umwanya munini awumara muri telefoni cyangwa internet.
Ati gikomeye cyane nuko nguko social media na teknoloji na televiziyo mu rugo byose byatumye noneho dialogue itahaba kuba social media abantu twaraziguye muziki tukazikoresha ariko tukavanaho wa mwanya wo kuganira ukavanaho umwanya wo kuvuga ati ndandika iki sinandika iki. Umuco wo kutizerana waje kwiyubaka mu rugo buryo umuco wo gucana inyuma no kutizerana naho ngaho bishingiye.
Imibare igaragazwa n'urukiko rw'ikirenga yerekana ko imanza za gatanya ziyongereye cyane. Uru rukiko rugaragaza ko imanza za gatanya zaciwe mu gihugu cyose mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na karindwi zari 69 mu gihe umwaka ushize wa 2018 zikubye inshuro 19 z'ibihumbi 311 mu nkiko zo mu mujyi wa Kigali ziza ku isonga kugira umubare w'imanza za gatanya kurusha izindi nkiko zo mu gihugu. Kicukiro iza ku isonga mu kugira gatanya nyinshi. Umwaka ushize wa 2018 habarugwaga imiryango 210 yatandukanye byemewe n'amategeko. Gasabo 190 na Nyarugenge 157 mu gihe mu gihugu hose habarurwa imanza za gatanya 311 557 nizo mu turere tugize umujyi wa Kigali gusa. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Asumta Kaboyi arakenuye murumvise ingene vyifashe ahanini bavuze ko biva ku mbuga ngurukana bumenyi ibindi biriko bisambura imiryango. None uretse izo mbuga ngurukana bumenyi nibihe uruhara rw'abanyamadini canke abakozi b'Imana n'urwahe? Utwo tubazo turi mutwo tuza guca ijyanino mu kiganiro muri isanga cuno munsi. Umutumire twabatumiriye nk'uko mwabibonye ku mbuga ngurukana bumenyi zacu ni Pasteur Edmond Kivuye, umwungere mukuru w'ishengero Eglise Vivante ku isi hose. Pasteur Kivuye ariko arakora ingendo mu mareta atandukanye ya Amerika. Ku munsi wa Mungu munyigisho yatanze ku isengero Cross Point rifise icicaro ahi Washington yaragarutse ku vy'imiryango. Umutwe w'inyigisho wali Family Matters turaza kubigaruka ko mu kanya turacarindiriye ko ashika muri studio zacu. Ariko mu kurindira ko tumwakira, reka tube turabumvisha kano karirimbo Mpa Amavuta na karirimbo ka James Rugarama hamwe na Daniela.
Mi wanted more than that.
America Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda turacarindiriye umutumire wacu Edmond Kivuye pasteur ari mu nzira aza agana studio za radio Ijwi rya America akaririmbo ni mpamavuta na karirimbo ka James Rugarama hamwe n'umfasoni wiwe Daniela mukurindira ko pasteur Kivuye ashika ngaha muri studio zacu reka kumwe benshi mwatwandikiye ku mbuga ngurukana bumenyi mushaka kugira ico mushikirije kwico kibazo cingo tube turabakiriye turahera kuri Vincent Ikadze ego utwandikiye wavuze ngo ndi umucamanza ndafise ico nterera uri umucamanza muca igihugu ga Vincent ugakorera ya Senari
Janzwe ndi murundi nkora akazi k'ubucamanza mu Burundi nyene
ne kuduga ku ijambo rero tubwire ivyico kibazo uko vyifashe muri ico gihugu
Janzwe iyo umuntu aba nka yarumbiriza abaje gusaba iya divorce kujya kwahukana urasanga hariho imvo zibiri nyamukuru zikunda kugaruka mu mitima ya benshi ugasanga rimwe na rimwe iyo abakobwa baje kubaka uno munsi ntibakiraba umutima w'abagabo bahungu baje ko baraba icyo umuhungu afishe rero iyo yashitse agasanga urugo ibyo yumvira siko biri cyangwa umuhungu ntatunze arakenye acabona umengo yari ihenze ugasanga kuri ibishoboka byose ngo yakwiyogira divorce
aho imbere ko unadusigurira ko ari byo bababwira mu kuza gutandukana umuntu acibaza ati ubwo buryo bugira abahungu gusa naba nta bapfaso ni canka abakobwa usanga babufise gusumba n'abagiye kuba shira mu ngo n'abagiye kubakana nabo
abakobwa nari nkivuga ku bahungu ku bakobwa uko babiyumvira mukaya ndavuga ku bahungu cyangwa ku bahungu nabo navyo birimwe aho usanga umuhungu aza kuronde ngo uba yibaze ngo iwabo barafise akabona umwe ngo adocaronka yamuronka akabona umwe ngo ntacaronse agacikomba kumuturubika uko wakuze wari ngo siko ngombwa ubaho ngaha ugasanga umukobwa akibona nk'umusaraba nawe agaca aza kubi gusaba ati bye nupfa numva nduhutse uru rugo naruvuyemo
ivyo bibwirwa n'abaza kubitura mu butungane bashaka kwahukana
aho baza bagasaba ati urumva twe dushaka kwahukana kuko igihe twabana twarumva tuhiyumvanamo ati mugabo uno munsi tubona ko twiyumvanamo bakakubwira bati kugira ngo twumve turuhutse nuko twumvana n'uyu muntu kuko twumva uno munsi tudatekanye hanyuma rero abo bakobwa iyo asanze ubwo butunzi yibaza atari bwo buhari uca usanga agomba kuvuga ati bon ndabona ko niyihenze ugasanga ntibikunda ko ashobora gukwirwa muri iyo situation akumva umengo yesuaje ahantu yohava akajya gutekana yabivuyemo nk'umburemugihe aba afise n'abandi yigeze kuba bakundanye nawe abona bagumanye ico ni kintu twabonye cy'uburyo kizakiragaruka kenshi aho abahungu bakobwa bakibona kumengo bogenda bapefera uburyo hanyuma abahungu nabo nyene navuze yunza navuze yuko nabo nyene bibashikira ikindi twabonye kigaruka kenshi ni abantu baje kubaka ingo bakabona urugo nk'umunyenga
siguro
no kuvuga sanga hariho abakobwa abafite imyaka 21 incaye 22 nitaze kabona abo bagenda na bose barongowe kaba ngo no mbonaje no pfundo ntiyongwa ngo naho bamugitobe nkaba ndi ku mugabo gusa yuganiye
n'abana ku myaka 21 bakiri bato ku myaka 21 ku myaka 21 umuntu abaragira kwihebura ko ubunye umuntu yize akaronka akazi kugira avuge ngo sinze ndanagende ngenda gusabiriza umugabo gusaba n'imyaka 35 ubunye bavuga ko ari mike cyane
turavuga ahangaha batize batarindiye kwigace nk'abivanye n'uburere baba barimwo turaba nk'aho turi mu Burundi n'ibice by'imbo bice by'ahantu hashushe cyane nk'ayo mu bisagara ahangaha bajya kubaka bakiri bato rero ugasanga nka ekipe bagendana ari mu rushenga yari hehe bose bamaze kuja kurongwa nakabona umengo nawe yogenda uwari yamaze kugenda aca abona aragera igihe agashike vyose yibaza ku mengo n'umunyenga amaze kubona yuko atari byo ari urugamba ahubwo atari umunyenga aca agomba gusohoka mw'urwo rugamba
None ga Vincent nimba atari banga wewe uri umucamanza hagati mu gihugu cy'u Burundi canke i Bujumbura
General akoreye Bujumbura ubu naho ndi mu gihugu hagati
ubona bikaze hehe i Bujumbura ku mugwa mukuru canke ruguru
dore turaraba bikaze mu bisagara mugwa mukuru kubera mu misozi hoho baracyari muri kwa kubaka kwa kera aho umukobwa agenda kubaka ari determine avuga ati ngiye kubaka urugo kandi na ruguru akagenda yanasana z'amahanuro z'ababyeyi na basenge kujya kwa kera bitandukanye no mu gisagara abantu bashobora kurogurwa muri cya gihari
hanyuma ababikwega kuko hari igihe usanga naho abantu bavuga ngo barahukana umwe agenda avuga ati ndashaka ko tuvana ariko uwundi akaguma anana avuga ati nyamara reka turira abana canke tugira iki ababikwega cyane n'abagore canke n'abagabo
gushika uno munsi tumaze kubona hari ibintu bitangaje iyo baza kwitwara kenshi haza umugore haza umugore asaba yuko yokwahukana ariko umugabo nawe kenshi nawe iyo ageze kuhitaga urubanza avuga yuko adakeneye ko bahukana mugabo umugore akamubwira ngo dufashe nko ku manza 7/10 haza umugore asaba divorce umugabo nawe ajya akayanta ati jesi ngo nako nogera divorce kubera iki rero tumaze kwambura umwambaro w'ubucamanza tukabaganiriza nk'abagenzi abakenyezi abagabo bakubwira ati ndi ushaka kwemera divorce mu gihe umukobwa yaje ndamutoye uko nyine dukundana kubera twari dukundanye uno munsi nkaza kwemera divorce tugabura amatungo yose mba mfise kandi nawe ataka kapitale yazanyemo
urakoze cyane rwose ego urakoze cyane Vincent Nkurunziza wari watwandikiye uvuga ko ufise icyo uvuga nk'umucamanza akora ngaho mu Burundi guri munsi mwiza ku ntererano yawe urakoze ego hari n'abandi batandukanye bariko baratwandikira mu kurindira ko umushitsi wacu Pasteur Kivuye ashika ngaha muri studio nka Jonas havuga yanditse avuga ngo vyiza ho ubushakashatsi bukomeye bukagira kukuraba icari cahuje abo ba mbere yuko bakana kuko ngo niho hari inyishu y'igitera kwahukana mukuri ubugeni ngo canke ubukwe bw'iki gihe akenshi buri gushingira kubukungu yavyanditse mu Kinyarwanda muranyihanganira ivyo ntaza gushobora kuvuga neza ngo canke ngo inyungu z'ibintu kurenza urukundo ibi bigira ingaruka zimomeye zirimo no gutandukana hamwe bikavamo no kwicana ngo ibaza ariko kubana n'uwo udakunda kubera ko uwo wakundaga yabuze inkwano iwanyu bamwansi ngo kubakana n'uwo udakunda kuko umuryango wawe wakujije uwo wakundaga ivyo ni ivyumviro vya Jonas havuga yavyanditse mu Kinyarwanda n'ico gituma ndabisomye mu Kinyarwanda bana b'Imana Baltazar nawe kuri Facebook ijwi rya Amerika yanditse avuga ngo ikibazo nuko abantu tutagishaka kumvira yaturemye bigatuma habaho inarije mu rugo hakabura uwa bahundi umudamu ntaba kimenya ishingano ziwe n'umugabo nawe bigatuma atwaza umukazo wo yakagombye kwinginga no kubungabunga bigatuma habaho imishamirano ya buri munsi kubaha uhoraho ngo niryo tanguriro ry'ubwenge niko yabyanditse ngo nitwamubaha azoza yivange mu ngo zacu hama ngo tubane mu mahoro ukwahukana ntivyemewe imbere y'Imana ibi ni ivyumviro vya bana b'Imana Baltazar Trace Louis Michel ku yindi murongo wa telefone Louis Michel kaza Louis Michel uratwumva Louis Michel twumva ka telefone kiyo katumvikana Philippe wewe turi kumwe
Ego cyane turi kumwe
uherereye ga Philippe
Jewe merereye mu Burundi Pese teba mwuma province yo muri Nord.
Yose ukari ayo mu buraruko.
Oya Muyinga.
Ivyifashe gute ivyaba ivyingo ngaho onye Muyinga gafiri.
Mbo Muyinga ivyo vyintane hagati mu ngo vyama vyabibonekeje cane. Ariko ikigaragara nuko nta gaciro baba baha ibanga bagiye guhana urugo bagiye kubaka mu kugira uko umengo bishobora kuba ari nk'ibikino bariko baragira gutyo rero bamara gushika muri byango bakibagira yuko Imana yabagize yabahujije ngo ibagire umwe icyo kintu rero cy'uko Imana ibagira umwe kabwirizwa kuba aricyo kibaranga maze kigatuma bahura bakagira icyo nokwita umwanya w'umuryango bagahana umwanya bakaganira kujya amurugo ikintu kizobubakira cyubaka iminsi yose uhera ku kiganiro mukaganira mukatangira hamwe ibidogenga urugo rwanyu hanyuma mugafukama mukaheza mugasenga kuko Imana yavuze iti muri Bibiliya ko umugabo abwirizwa gukunda umugore wiwe hanyuma umugore akubaha umugabo ariko nicyo buza yuko n'umugabo akunda umugore hanyuma umugabo kandi akongera kubaha umugore kubera iki bubakiye kuri rya jambo ry'Imana kwa gusenga bakongera bagasangira byose kuri ubwo rero iyo mikino bashyira mu rugo bakabona umengo bagiye kubaka nk'abagiye gukina ibazi hagaciro icyo gituma kenshi usanga byatumye ingo zisambuka ugasanga bariko baraja kujya mu mando zo gutana
urakoze cyane gose Philippe ngaho onye Muyinga ugira umunsi mwiza
murakoze cyane
Ijugi Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda wa mutumire wacu arashitse muri studio zacu ni Pasteur Edmond Kivuye umungere mukuru ishengero Eglise Vivante ku isi hose Pasteur makoze kwitaba ubutumire bw'Ijugi Amerika
murakoze cyane
ego kandi nakazi muri leta z'ume za Amerika muri ko murakora ibikorane bitandukanye mu mareta atandukanye
murakoze
imbere ko duca tugaruka kuri ivyo muri ko murakora amareta muri ko muragendera nayahe ubutumwa mwaje muzaniye abarundi n'abanyamahanga abanyarwanda abanyamurenga abantu bose bakurikira ubutumwa bwanyu n'ubwa
twebwe ubutumwa dutanga n'ubutumwa bw'impemburo ego twifuriza abantu guhembuka bakabaho neza
ego
bakubaha Imana Imana nayo ikabaha ibyo yabasezerani
ego
murakoze
umuriko kwa Mungu mwari ngahanye kuri Cross Points ni Strangle City cyare Washington muri leta ya Maryland mwaratanze inyigisho zitandukanye turabigaruka ariko hambavu ya Washington ahandi mutegekanya kugenda ni hehe
tuzoja Massachusetts mu bice bya Boston hanyuma cyo tuja Canada Montreal na Ottawa cyo tugaruka Maine sokora Portland muri Maine cyo tugaruka Texas
Ego. Ku munsi wa Mungu mu nyigisho mwatanze hari umutwe w'inyigisho rusange bavuga ngo family matters. Ubutumwa ga pastor ahanini bwa rugahe muri uwo mutwe bavuga ngo family matters.
Byari bijanye n'ivyo muryango. Ego barifuza kumenya ibijanye n'umuryango muri rusange hama karaba ibijanye nivyo kubaka ingo bakaraba nivyo burezi bw'abana n'umubano w'abavukanye mu muryango
yego muri bangamiye imiryango itandukanye mu gihugu cy'u Burundi no mu Rwanda nk'uko twavyumvishije abakunzi b'ijwi ry'Amerika tugitangura harimo ukuvana ama divorce yabaye menshi mu Rwanda baravutanga ibitigiri yuko nko mu 2018 ubutungane bwakiriye imanza 69 ariko mu 2018 zica guca bwakira imanza 311 bavuga ko ahanini byatewe n'imbuga ngurukana bumenyi nico gikuru gitandukanya imiryango kiko kiratera uko kwahukana mu bantu batandukanye niko mubibona namwe
cyo bari kimwe muri vya ariko sinimvira ko iyo nkomoko canke ari yo mvano yavyo ego ugutandukana vyamye biriho sibishasha kuva kuri Mose cyamye biriho mugo hari ibi bituma
yego
haraho bigwira gusunza ahandi hari nibihe bituma gusunza ahandi naruvuze ko no muri ibihugu byanyu yo hakanye bikomera gusunza ko ngo abantu baradeprima ego
hanyuma hamba vuyivyo muravuze mu bihugu byacu ko gudeprima ariko ngira ngo guhangayika birengete canke guca kwiheba kugira iki mu Burundi naho no mu Rwanda atari imbuga ngurukana bumenya kica kiza kiba nkica kabi canke ca gatatu wanashaka n'ica kane n'ivya
nuko ingena abantu bavyifatamo atari ko bavyifatamo kera abantu ntibafise kibanza ca ntibahi kibanza muryango nkuko babikora mbere les valeurs agaciro baha umuryango si nkuko vya bimeze kera nico bituma rero ubu bikaze gose harazamo ibintu byo guharara no kwiganana no gukora ikintu kukundi yagikoze cyangwa kugikora nk'ukundi yagikoze nico gituma ubu bigenda birunyuka ntibimeze nk'uko byari bimeze kera kera umuryango arabijamo cyane
yego
ubu bamwe aravuga toya ubu nitwe dukundana gusa tuzoyimenyesha ababyeyi gusa nibagomba baze natagomba n'akazi kabo nakaye nitwebwe urugo rwacu twe twenyene mugabo umuryango warabishiramo inkomezi cyane
ugafata umwanya ukavugana n'abana
bakavugana harabaho abaranga bavuga ati urya muryango n'ukuri turawutse canke uritonda muri urya muryango uritonda urya mwigeme emwe oya nta kuntu bakagucira gace uwo bantu ntibagomba kubaza oya naramukunze naramukunze hari kindi n'urukundo gusa mugayi buryo rugo ntigubakwa n'urukundo gusa uko ari abantu bitiranya urukundo n'amasantima n'ibirorogwe canka amaranga mutima
mudutandukaniritse
amasantima n'ibintu bihinduka
yego
ibirorogwe n'ibintu biza kuko atwenze neza kuko avuze neza kuko akubariye neza ugasanga ari umuntu afashe ingingo muri uwo mwanya si ubwa mbere biba byarabaye ku witwa Yakobo muri Bibiliya yabonye umwana wa Inarume Raban witwa Rakel canke Rashel aca avuga ati jenzo mukorera imyaka indwi si Raban yayimusabye oya niwe yavyitse niwe yitaye muri uwo mutego kwisabira kumukorera urumva rero ibintu biza muri uwo mwanya bisho nk'uko bamwe babivuga muri ako kanya umwanya birahera
ngani bimwe bacavuga ngo mu gifaransa ma coup de foudre ariko kandi pasteur muravuze ikintu muvuga ngo imiryango yarafata akanya ikamenyana ikagira iki muri ivyo vyimbuga ngurukana bumenyi muri ko mugendera muri bino bihugu hari nabavuga bati kugira uzoro nko muhuza biragoye ndaja kuri internet nzokwivuga nitwa gutya nkora ibi nkunda ibi nanki ibi ubwo rukundo gogo muraruvuga kwiki
urumva habaho abaranze cyangwa baranga
yego
mugabo nta intere y'amaronko baba fisi inasenge inabo se wabo inarume muvyara we mukuru we murubu nawe mwene wa hafi umubanyu uwo niwe bamurabira akamubwira aba rero nawo kuri internet za dating sites nabo batangiye gukora nk'ivyo mugabo bubona badandaje
bariranga
bo bariranga
ego
bakakora ati twe dukora ibi nibi nibi ubacusimbira ko bo ntavyo nzi cyane mwari nabo nabonye babana ubu mugabo bagize imana bahuriye kuri internet mugabo bagize imana asanga imiryango irazinanye barabafasha urumva abandi ntavyo nzi rero sino bivuga ko mugabo iconzi nuko ba izo dating sites ama site internet yo guhuza abantu ngo bakundane bo nibo biranga baridandaritsa bikunda bidakunda ntacu bibabari
ntacu bitwaye
ikindi gituma abantu babihurumbira nuko ntibazi ko kubana n'umuntu arakaramata urupfa rwozo watandukanye avuga toya turabana nivyakunda tubandanye nivyanka tubivemo urumva bisigari kontra niho kuja ku kazi ni bampemba neza nzohaguma ni bafata nabi
ndahave kwa mugani wanyu ni kagaciro kahari kahaga umuryango kataki hari cyane gose ejo gye America Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda dusa benshi batwandikiye bagira ni benshi cyane ariko reka tugerageze twakire bake muri bo ku mwanya uri kurasa nkuyitera tuhera kuri Oscar Ricard Oscar
aramahoro
yego uherehe gauska
yanze
mukayanze akabazo kawe canke intererano kwa pasteur Edmond Kivuye
Matikukama
ibyo ngo vyagateka kazi na muntu abagore n'abagabo ni bamwe barangana navyo biri mu byo abiko birasambutse
sivyo bisambura aho ingena abantu bavyumva uko imbugita irafasha abantu gukinjika gutegura imfungugo mugero ashaka kwica umuntu
yego
isukari irafasha kuryosha ikinyobwa ariko bamwe irashaka kubatera indwara ingene batahura ingene akoresha icyo kintu cyo kibagora mbwa abantu bose barangana imbere y'Imana mbwa ntibivuga ko umwana atokubaha umubyeyi umugabo atokubaha umugore we umugore atokubaha umugabo wiwe urumva iyo bije ari umuntu kuko ndabibona bashitse muri ibi bihugu byateye imbere abadamu bari barihanganye yashikanga umugabo yavuga gato agacamagara polisi kuko yabitahuye nabi hama ejo akicuza byageze habi kuko harabona bonye harabo twahaniye basubije hamwe ariko yari yashitse abitahura n'abateye hasi hahandisha si imwe uza uramponyera ku mutwe abagabo nabo ari igihe bavyumva nabi ati agira turangana jewe barangana nabavyeyi bose ariko ni amwubahiriza undazobyakira hari gice utanga n'icurongo
yego
urumva ndakunda kubivuga ndiko ndashingira mu mwishe mu nzu y'Imana nkavuga nti niwa mugira umuboyi uzomuyaya ubona umugore mbarira nkabari umugabo nti niwa mugira umuyaya uzomuboyi niko bigenda ariko niwa mugira umwami kazi uzomwami ico utanga n'icurongo
yego
uri yubahiriza ikindi ari kubaha ijambo ry'Imana hari habaza ati okay hari wambarige kimwe ati pastor uravuze ngo nina mukunda zonyubaho ya biravuga ngo bagabo mukunda abagore banyu nkuko Kristo yakunze ishengera akagigura namwe abagore mugamburukira abagabo banyu muri byose nkuko ishengero rigamburukira Kristo urumva ntiyavuga ngo wowe umwuba naragukunda nawe mukunde naca kuba oya no kubitahura nabe wowe kora ikikuraba umwubahiriza umuhagateka kiwe nawe natabikora amakosa azomugwako mugaho iconzi nuko icubiba arico
wimbura yego
urumva ariho igihe kimwe nigeze gufata umuduga mvuye kukibuga c'indege ahantu umutaxi ni tugeza turayaga namaze afisa abana bangahe arambara ati ndafise utwana dutatu tw'uduhungu mugaho madama aguma agomba gakobwa
yego
c'abagore sinzi igene bameze urumva umuntu yumvira uko kuriwe umugore si umuntu ibere muhira ntazingene bimvuna kwirwa muri taxi urumva amafaranga ndazana canda mucira kagani ku mugabo yidoze abarira imana ati mana uyu mugore ntazingene abagabo turuha ndakora nkazana amafaranga no agaca yarya hamwe n'abana yiriwe yikinira n'abana mana uramugira bu mugabo yumva ingene bivuna Imaniti icusabye ndakigo acahindo ku mugore
yego
acazinduka kare gutegurira umugabo
acakoza
abana kwategura icayiki umugabo aja ku kazi naca bajana ku ishure avuye ku ishure ku depoza abana aca ku isoko arasumara azarategura ivyo baza gufungura mu gihe biri ku nkono baramesura urumva byose agereza kuba aja gutora abana arabazana arabagaburira mu gihe baruhutse arazigorora uruf amaze kuzigorora kumugoroba urashitse
uratetse
ategurira umugabo nashitse aramugaburira urumva barangura amabanga yabubatse arushe ati mana ndabonye ko nabagore baruha mu gatondo ati mana usubize ku umugabo narihenze Imana iti cyagiye wasaba narakwemereye ningoga mugabo utegereza kurindira
kugira gusubire ku mugabo
ati ndindire gushika ryare atamezi 9 kuko warayusamye urumva hariho igihe bihenda amanyama harya kubaha umuntu ntibivuga kubaye umutonyi kuriwe kuramutse umuntu neza ntibivuga ko agusumba
yego
ibyo rero hari ingene abacuba ngo kungana nitungana oya turangana umwe wese arafite icatanga ngo ntibibuza ko haba umutwe haba abakurikira mugabo umwe wese mu kibanza ciwe
umuryango kaburubakitse
yego
ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda turacari muri isanga Evariste Ikadze Evariste nitukiri kumwe John wewe uratwumva
Ala mutsediyana.
Amahoro nezo hererehe.
Ano muri state ya Iowa.
Haravugwa makinga ha wayo.
Imbeho gusa. Umwaka mushasha.
Umwaka mwizizoronkemo byose.
Narahamagaye ngo ndabatashe muranyi mu murongo ariko nta kibazo narabitahuye ko mwari bize.
Twari duse abantu benshi mugabo urazi ko dukomeza tubaha kanya n'uburumvise ku twifurije. Ego John twa gutumira uno munsi ro pasteur Edmond Kivuye ikaze mubazi
twa kuri no kuri ndamuramukije cyane gose hanyuma ibyinshi nari kuvuga mwamaze kubintanga nabyumvise mwinyisho nari nkeneye kuko namaze umwanya muremure ku murongo ndiko ndumvirize ariko nashaka ndamubaze yo mpanuririki cyane cyane ndahagarara kubaha mu iki gihugu cacu turimo muri etazini yompa nuririki ababene wacu ubu muri iyi myaka mbona bariko barahurumbira kugenda mu bihugu byatwibarutse kurondera yabageni mugabo bakabakurikira babonaniye kuri Facebook no kubabona batarababona hanyuma mbere bikanakunda bakabarino bagiye hiyo bagakora yo mariage hanyuma bakabazana ariko bashika ngaha bikaba ibindi kumvo z'uko abo baba iyo baba batahamenyereye hakarerero urabona abino ubu bahurumbira bo mu bisagara gusa bajya bifise baba baboneka neza apana hariya muzaruguru bimenyereye ibikorwa urabona arashaka kuzana umuntu w'umukobwa yakuze atakintu na kimwe akora mu rugo kubera baba bafise abakozi cyo novuga abayaya canke ababoyi babafasha muri byose ariko yamushikana ngaho uraza amategeko yo muri Amerika nta mukozi cyangwa umuyaya bire kuri we n'amategeko gutunga mu nzu ngo ashikire kumurondera abandanye mu buzima yakuriye buto bagaca bahukana
urakoze reka dumuhe umwanya Pastor hakwishure John ubwire umunsi mwiza ngaho wayowa
namwe murakoze
ego Pastor ijambo ni gwanyu
nikibazo yeah. Nikibazo ni bya bindi twari ko turavuga bya masite ni byiza kwigira ku bandi amajambere ntawe yagwanya
yego
ni yatuma turiko turavuga n'ukavugana n'abari mu bihugu hehe
bitandukanye
ntiwocuvuga rero ngo ibya amajambere azanye byose ni bibi mwengene tuvyifatamo ndashobora kukwigira ko ukanyigisha nkara ibintu byiza uri kurakora nkavyigira ko mugo kukwigana
nico kikomeye
nico kigoye ingorane y'abantu bacu barigana ejo narwa ku televiziyo umuntu yamoye umushatsi urabije naje nkacangira nabo n'uwo muntu yambaye igipantara kirekereje naje nkaca ndabigira sinzi iyo byazananye sinzi igituma ngo nibigezweho rero nibi byo kuja kuri Facebook niki ni ibintu byo kwigana nosaba ko aguma bahanuza abihwabo urumva nibahanuze ko ariho ababitangiye imbere kubaka no kumenya ko ari ikintu winjiyemo ubuzima bwose harya naho bavana hari ingaruka nageze kwivuga igihe kimwe ndi muri Canada ndavuga nti musanzwe dusezerana tuvuga ngo urupfu nigo zotandukana iyo rero wadivorishije nuko umwe muri mwebwe yapfuye ndayivuze umudamu umwe arikanga aramaze umwaka wose yadivorishije yaciye ahagarika ibipapuro kuko ari ikindi kintu badatahura ni kirere bakorera munsi ubuharakanye ngaha nambaye ibikoti iwacu ntabyo namba nabiguriye ngaha urumva hari neje ntibanza kumbaza ngo wagahungu uvuye hehe ngo ndandaye pasiporo yawe oya irangwa ko ikirere urimo kirafekta kiragira icyo kitugize ko ni byiza rero gutahura aho bari nico gituma bashika ngaha yari yarihanganye bigaca bipfa kwiri kirere cyo ngakirorohereza abantu kutubaka neza kuko ntibabihagaciro urumva bamwe no kubana hari navuga ngo reka tubanze tubane twumve ko
turi tuzoshoburana
agacanwa agacamo gahita kura ipasa hama tuzoca tugira amasezerano rero tubari abavyeyi hari ibintu byinshi rero nibi novuga ko bo byitondera kubijanye no ku kukuzana batarizigishijwe ibikorwa ego ari imiryango ifikinisha abana n'ukuri abavyeyi babirabe bavyitondere urumva bavyitondere ntibari ko arafasha abana babo
ubu ntaza kubona iyageze muri amahanga nyene wikorera
rero niba ronko umeze gutyo reka ko baretse
mufashe
mwigishe mwereke urumva mwihanganire niba ari umugore ube nka Kristo Kristo areme amara umubiri wacu kandi ari Imana araza yicana n'abanyavya kugira ngo abahindure abagororotse niho ugomba kumukuramo umugore ukunze ihangane umwigishe reka kuvuga ngo ehe urutwehe wakinebwewe ntacyo biva niyo bija mufashe urumva nabagufashe
ni magirirane ego Leonce ikaze nawe
uko mbasimiye cyane Imana ibampere umugisha n'umwaka mwiza kandi
urakoze uherega Leo
mu gihugu cy'u Burundi mu gisagara cya Bujumbura
nduga kwijambo
nshimiyeho ukuntu mwaduteye iteka ubugira kandi mu uyu mwaka dutanguye mukadutumira umukozi w'Imana. Ndamukunda cyane inyigisho ziwe ndazikurikirana kenshi. Ariko jewe icyo ngaruka ko kwima kikiganira mwashatse kudushikiriza uri kuraraba ingo nyinshi zitambuka kenshi ni ingo nyinshi usanga zisi iyo nk'umupfasoni afite uburyo cy'amafaranga menshi ntushobora kugira kubaha umugabo nk'uko yamwubaha aba batagifite badafite ubutunzi. Muga amaze kugira ubucunzi umugore akagira ubucunzi burenze ikisanga hari kukizigurana ibintu nibyo nibyo yo ingaruka mbi mu bintu by'urukundo mu bintu byo kubana. Ikindi muriko muragarukaho ni cyo guhurira kuri ma Facebook ego nanjye sindibibaka ariko nanjye nsitaho ubu twashyatanye ndamushakishaho ndabona kuri Facebook ubusigiho numva ndamukunze nawe arankunda ariko ndagira amahirwe sanga ari mu gihugu cy'u Burundi nawe
mwahuriye kuri Facebook
umwe wese ntazi twahuriye kuri Facebook rero umwe wese ntazi ho umugisha wiwe uri guhurira kuri Facebook ntabwo ari ikosa kuko usanga ari wo mugisha w'umwe wese aho uri niha utora rero nk'uko umukozi w'Imana yama ahimiriza yama avuga ubutumwa bw'urugo bw'ingo bwo kubaka rukirisi kugiranira amahoro
uvuge usongora Leonce kuko umwanya uri kuratujana tuse n'abandi baturindiriye ubwire umunsi mwiza.
Yego murakoze cyane.
Murakoze cyane. Yego Jean-Marie wowe uherereye he?
Ngomba mbasirira kandi
uherereye he ga Jean-Marie?
Ya ndi muri Mozambique. Murakoze cyane. Muri Mozambique Nampula mu gisagara cya Nampula.
Akabazo kawe kwa Pasteur Edmond kivuye canke intererano.
Yego murakoze cyane. Je kibazo kiganiro cyakiriye hagati sinatahuye neza mugo kubera ko kare nari nasumye neza kuri Facebook ndabona icyo byerekeye. Nagerageje rero kurindira kugira ntahure neza kingo ntahuzwe ariko mu byana nifuza gushikiriza byari ibintu bimwe nariko ndasaba mu bijyanye n'ibyo by'ukuntu abantu bubahemukirana kingo bifuza ko bogira divorce. Hariho ibintu rero bya mbere abantu dufata menenego ariko ari byo bintu binakomeye cyane mu bintu bijyanye no na kofinage ho kenshi bikunda gupfira niho kenshi dukunda kubibonera. Akenshi barabeshanya kandi rero byo gukubeshanya rero bituma nubwo iyo hageze ko mubakana niyo mwashakanye kenshi usanga hari ibindi bintu bigenda birahinduka mu rugo ugasanga iyo habaye no kubeshanya byose bibandanije byagiramo. Ni kuvuga ko rero akenshi hari ibintu tuba dusaba nuko hari nka leta y'u Burundi cyangwa leta y'u Rwanda ko nibo bavuze ko kenshi ariho bariko barasaba ibintu bya divorce bo dufasha bakaraba ko uko habaye ibintu by'amashure naho hakaba amashuri
urakoze
ibintu
by'ingo urakoze cyane urakoze
kwa kera umukobwa bamurungika agomba aje kubaka babanza kumurungika kwa ina senge bakamurungika mu miryango.
Urakoze cyane Jean-Marie urakoze urakoze ugira umunsi mwiza ngaho muri Mozambique. Pasteur Edmond kivuye mumvise Leonce na Makenga avuga ngo kobwe yo yifise canke umufasoni biratuma haba ku gasuzuguro Jean-Marie nawe ngo bipfira muri copinage.
Ubutunzi nta kibi kuko bose barabukene kandi burafasha umuryango kuko iyo ubukene bwaje bamwe burabatera ingorane. Uko abantu bavyifatamo no kuraba ningere n'uwo mugabo yifatiye umugore yatunze harya cyasha ngo zana rero wibuke ko ari je mutwe ayikora yose ni je ntegeza kuyabika hari gihe ivyo biba mbwa hariho n'abagore bameze urumva nta mwongo utaburi sato ibidahizwe biriho mu makansling tugira mu bo duhanura ubatse turabibona twasaba ko baguma baca bugufi kuko ibintu biraza kandi bigahera woguma baciye bugufi bakitonda hari afsitama kararakora cyane urumva akibagira urugo urugo ni umugambi w'Imana niyo ntango y'Imana ikindi kujanye n'ivyingo hariho igitabo abantu kwekurabiramo nkuko tugura imidugu kavusa gatabu kakarabiramo hagira igipfa ukakarabiramo nibasoma ijambo y'Imana iyo vyagoranye hakunda abantu baragereza gufasha ingorane zirabaho kandi kindi ibi bavuga ngo ubu ibintu byarunyutse ingorane zamyeho zamyeho abantu bamye babeshana bamye bahemukirana bamye byarabaye mugabo ubu kubera communication iteri imbere biravugwa cyane nico byamye biriho byamye biriho
ingene abantu bavyifatamo gusa n'ivyo bitandukanye
ingene bavyifatamo mugabo n'ingene abantu babikomunika mbere harabi ngorane abantu akaguma babinyegeje ariko ubu usanga byamaze gushika ibyo rero bigaca bituma ugerageza gusukamo amazi ngo umuriro uzime ubundi nawe asukamo peteroli asukamo amavuta n'ingorane ku bijanye na copinage navyo n'ibindi n'ingorane abantu bakwiye kwitonda nizo vya Facebook sinavuze ko atobigira ariko navuze ko ariho babigize bigakunda mugabo bihitonde cyane babaze urumva ni nk'umuntu umuntu yashitse ku capa cahagarika umuduga ngo bavuze ngo stop oya oya urapunguza kugira ngo ushobore kujabuka gusa na kandi amategeko sayo gusambura ingo amategeko nayo gufasha abantu kubana neza mwari wabayakoresha nabi ku itariki zibiri ku wa kabiri itariki 30 z'ukwezi kwa 12 uyu mwaka wa 2019 nakwije imyaka 30 nubatse
ndabona ko no ku telefone agafoto ka madame katavako
katavako urumva
turakeze ko
mugabo sinibuka amategeko nasinyiye ico gihe twasinya muri province n'ukuri sindaja kuyaraba aza iyo byagoranye uranzi ico ndico gana uranzi ko ndumutwe urumva iyo byabaye gutya iyo byapfuye
biba byamaze gupfa
niba twaze okay niba hanuza abandi kandi si umuhero w'isi yo bigoranye hanuza nturi wa mbere bibaye ko hari n'abavanye bagasubiza hamwe hari abo je nabonye bavanye imyaka 10 gahera bagasubira hamwe
bakagaruka bakagubaka
hariho rero ingorane ziri imbere muri bo hari n'ingorane ziva hanze uyu munsi turavuga ibihugu bya Amerika turavuga ibihugu by'iwacu amajambere n'ibindi itongo rya Eden wari umugisha gusa nta caha cariho ariko inzoka iraza icihenda umugore umugabo nawe agwa muri uwo mutego Imana ije wa mugabo ati ni wa mugore waremba mugegeye yamumuha niyemo nta na seminari yari yagize kumenya inge n'umugore asa iki yavuye mu itiro acara mumenya aravuga ngo yanakara kanje nakagufa kanje urumva ariko inzoka yamaze kuhinjira ngo ni wa mugore waremba ingorane rero nicaha ingorane hari izindi ngorane hari bitero hari abadayimoni abantu bakwiye kumenya ko biriho mu 2015 ngiye muri Canada ndasengera abantu muri rusange nza numva umukobwa umwe yikubise hasi induru oya ntazokubaka ntazokubaka nabandanya agendera mu bintu byo kubanga no guterekerana ariko ibyo bintu byo gusenga twese narinze ko yari umudamu yubatse yavanye n'umugabo baravana baravyanya abana babiri ndagaruka muri Canada aho hari mu kwezi k'umunani ngaruka mu kwezi kwa 10 twari twahuriye Montreal dusubira guhurira Ottawa mbona umudamu n'umugabo n'utwana arambara ngo uranyibuka nteka ngo ndi wawundi wasengera arambara ati uyu n'umugabo wanje tugira dusubize hamwe tugizogira mariage mu kwa 11 nagomba uzoze kuduhezagira none ni kuki bari bavanye hariho rero ibikurikirana abantu hari imwemumbi Imana irakunda ingo shetani naranka ingo kandi kuva ngo ukijijwe cyangwa usenga ngo byose bicaye wa mahoro Imana ishimwe mugabo je ndibuka inkuru ya Yesu yagiye kuramutsa kwa Lazaro na Maria na Marita Marita acatangura kwirukanka ategura
inzimana
inzimana acatangura kurega mutonyiwe kuri Yesu kandi Yesu niho yicaye ari rero nakora ngo iyo Yesu ari mu rugo byose na mahoro kai Marita acarega mutonyiwe ngo ariko ntibikubabaje kubona mutonyi wanje yicaye ngaho acatangura gutana amajambo kandi Yesu ahari mugabo bamenye ngo Imana yakunda imiryango yawo kandi Imana iri ababaye imiryango yawo kandi yashobora kubatabara abo byagoranye ntibihebure basaba amasengesho basaba bahanura muri ibihugu barasaba psikologi babayagire hari uwo twariko turaga mu isi y'izamara ngo ekaye ngo nta bapsikologi nkeneye ko n'igihe twubaka siho bari ekaye nca ndabona ntigihe wibaruka ntushobora kwanka umwakirizi ngo igihe wasama inda
ntasiho yarari
hariho abantu badufasha turakeneye abadufasha ikindi Yesu yaravuze ngo umugambi w'Imana si uko abantu bavana batinuye ko Mose yabyemeye ngo nukubera gukomantara kw'imitima iyo twababaye mu mitima irabibuye
bikanka ku butumwa
bikanka vuga ngo sinzosubira kumuvugisha nta muntu nzosubira kwizera abagabo bose nico kimwe abagore bose nico kimwe iyo umutima wakomantaye biragoye naho ugira gute rero turasaba Imana ibakize Zaburi ya 73 murongo wa 71 iravuga ngo igihe nari mu mubabaro umushaha wanje ugatekegwa n'umubabaro nari mbura bwenge nari meze nk'igikoko iyo umuntu ari mu mubabaro aba nk'igikoko rero ni ba Simon bakize ni bahanuza abantu ni abanze baruhuke gatonyi ntiyihute cyane gufata ingingo dusha tuvana nabanze iryo shavu ribanze rihere
kamabone gufata ingingo
abone gufata ingingo imana ibaheza
ego traki yo migisha turase janvier janvier ku murongo wa telefone janvier uherere hehe
mererewe mu gihugu cya Kenya mu murongo wa Nairobi
akabazo kawe kwa pastor Edmond Kivuye wihuta kugira ngo tumuhe umwanya wo gutwishura nawe nyene mu masegonda make
ndanze kumuramutsa cyane gose ndamwifuriza n'umwaka mushyashya
murakoze cyane
ego nukuri turabashimiye cyane ku kuntu mwatunganije icyo kiganiro ugiye kubiraba uyu munsi jyewe ndi ko ndabona yuko aha mu gihugu cy'u Burundi n'u Rwanda ikindi murundi wo ngaho Burundi
turiko turakumva kandi unyarutse dusigaranye umwanya nyamuto
uriko urabyihereza uyu munsi n'iki kibazo nyamukuru kuko duseruka ku kuntu imanza zitunganyije imanza z'ubukwe kigenda nari uwo muzi nyamukuru cyane ibintu byarahindutse ariko abantu ntibashima guhindukana n'ibihe ugiye kubira uyu munsi ukuntu imanza zitunganyije mu gihugu cy'u Burundi ubukwe ni ikintu gitwara amafaranga menshi hanyuma ugasanga inyuma y'ubwo bukwe ugasanga abantu ingo zisigaye bari mu bukene
ugira umunsi mwiza ngaho i Nairobi muri Kenya Janvier urakoze wabavuga ko bisa nk'uko biva kuri iyo minsi mikuru sinzi ko ari vyo pasteur dusigaranye iminota ibiri gusa akajambo kanyuma mubwira abariko baratwumviriza abakunze ibijo rya Amerika abo muzoja kuraba muri Canada muzoja kuraba za Maine n'ahandi muri uno mwanya musigaje muri Amerika
no bari uwo muntu nti kugira umunsi mukuru babikore nk'uko bashoboye mugaye inkomezi bashira muri iyo minsi mikuru abari zo nkomezi bashira no mu rugo hari itandukanye hagati y'ubukwe n'urugo urugo ruza nyuma y'ubukwe inkomezi bagize bazishire no mu rugo hanyuma ikindi no vanga Imana ibahezagire ibaho umwaka mwiza cyane ibaho ingo nziza ibaho imiryango myiza ibaho ibibondo byiza kandi n'abatararo nk'ibondo umugambi wa mbere w'urugosukuro nk'umwana kuko uhora yavuze ngo babane babe umubiri umwe babana karamata point final nta mwana ariko umwana ni inyongezo nibaza n'umugisha nibataza mubane amahoro Imana ibahezage
ego murakoze cyane gose pastor Edmond Kivuye tukibutsa ko muri umwungere mukuru mwishengero Eglise Vivante ku isi hose abandi dushimiye ni mwebwe mwariko muratwumviza nshuti bakunzi yakoze Fatima Limasi Kalala yegeranije amajwi hamwe na ingenieur Rob McLean bari kumwe muhinga bw'ivyuma Diane Nahazwe nije na indemesheje muri sanga mushobora gusura kumva kuri wezi tata kaburungu radio yacu vewa akaburungu.com ku izina rya bagenzi banje ndabike banure ndabatumirira mu biganiro byacu bitandukanye muri vyo harimo amakuru y'igihe c'isaha 12 ku masaha mu Burundi no mu Rwanda n'igihe c'isaha 1:30 mu Rwanikwe.